nsaba imbabazi abene igihugu nitwa bahagarariye nka leta haraje ubundi mugu w'abantu utangira gutoza amafaranga abene igihugu leta itaziyibatwa iyo ibayatwara iyo yabaye defiance ya leta nimuje ngaho ngo muce muza mwikubita hejuru ngo ingingo yaraduhohoteye ibyo mwakora byose ntibyari birikuwe n'amategeko muriko muranyu ko mutishura ko mutishura nasabye ikigongwe ku izina rya leta namukwiye gusaba ikigongwe namwe mukwiye gusaba ikigongwe amafaranga mwatoje yose kuva mu association yanyu abaho yose na mahera mwivye abene igihugu ayo mwivye abene igihugu ndabisubiyemo kandi n'ukuri imbere ikibabaje n'igituma nsaba ikigongwe cyane ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu nibwo bwategerezwa guhagararira abo bene igihugu kubera yuko ariko bwari bwabahaye amagrima nibwo bwategerezwa kuraba yuko ibyo bwabasinyiye ari byo muri ko murakora mugabo bwarasamaye ntibwigeze bukurikirana ngo burabe yuko restatizo wanyu muri ko murazigendera nkuko mwazi depoje mu kiganiro bw'intwara hagati mu gihugu aho niho nsaba ikigongwe imbabazi cyane ku izina ry'ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu kubona amabarabara uno munsi ameze uko ameze ibiraro byirwa birabomagurika hari abantu batojeje amafaranga imyaka irenga 10 imodoka iriho 5600 ku munsi umukokaye atahana 5500 ku munsi yiriwe yicaye umutaxi vero yiriwe arabiri cuya ariho amafaranga 100 ku munsi birababaje nimuje ngaho ngo mwigira abagangi kandi nimubaze ngo byarahize ka nibirahera ubushikiranganje bugiye gushiraho ekipe naho bwisesangura amafaranga matoje yose kunangana ntibishobora kwijana teza kumenya abantu bose bari batonze inyuma yanyu abo bose mutavuga baribo tuteza kubamenya bose bari inyuma yanyu abo mwatoriza mugabagura bose teza kubamenya leta imaze kugira ibikorwa bikomeye la mission de protéger pour suivre jige gere la chose publique en période de famille le droit de battre monnaie namwe mugaca mugenda mugatoza leta ikaguma yirabira ku ruhande irababacu leta mbye yubakiye ku bikorwa byo gukurikiza amategeko leta do droit na leta do droit yige zibaho mu gihe mwebwe mwirwa mutoza amafaranga bene igihugu tutamenya n'icaja gukora mwari mwigize leta mu yindi nico gituma benshi bavuze bati atrabu ati ugiza ka association ya atrabu kivuga ngo nduze ngaha nduze ngaha izo nguvu za atrabu tutenye kumenya izarizo yazikuye hehe niyo stade ya depoje mu bushirani bino hagati mu gihugu ndababwira rero bana ba mama mwararengeye leta havuzwe byinshi ngaha havuzwe byinshi injyane ziri hagati yanyu leta nishobora kwemera kwa kajagari uno munsi kabandanya murabona yuko bamwe mwahindiye musige mwavuye mu association sambiri creative mukagira amakoperative ivyo leta ibiretse bikabandanya byozova mu iki havuzwe uko mufungana bamwe bakaja mu mpimba nimva ko yari leta yindi iri ngaho ku ruhande birababaje kandi namwe mwavyivugiye mwavuze muti aho ibintu bigeze uno munsi dusabye ko leta yoshira mu kirenge yena mutekane mutuje icyo leta izobona kibereye n'ikizokora kandi muce mutumbere icyo leta izoba yavuze kizoba ari icyo nyine mugabe icyo mvuye ngahandi babwiye cyo uwiyumvira ko azosubira gutoza amafaranga kuri liye public kuri parking icyo ubiriye uwagiye mwishira hamwe ryanyu abemera muhamagara yabazanire kubiri wanyu ntagira umuntu asubira kuvuga yuko aza gutoza amafaranga kuri parking ibyo byarahagaze ntibisubira inyuma uvuga ko ingingo yakiriwe nabi cyangwa yakiriwe neza leta turi ngaha dusabikira bene igihugu ubukigeranye bw'intwara hagati mu gihugu iterambere n'ubusanzwe umutekano ubisabe bene igihugu bukagira administration bukagira igipolisi ingufu zose burazifise ibyo nababaza ngaha nari ndabiye no constant nari ndayize none amaraporo ntirirwa araza iyi ngingo yakiriwe n'abarundi nka bose 100% bose bari huye ndabahamagarire rero mubwire abo banywanyi banyu bape muri ibyo barimwo byo gutoza amafaranga atacu bariko barakora kujya badakoze bagende mu bikorwa byo kwiteza imbere byo kugwiza umwimbu kandi nshima yuko bamwe bari batangiye kujya mu makoperative mugaze cooperative mwariko murajamwo mwazaye intumbero atari yo mwariko muja muri cooperative zo gutoza amafaranga muri meri cooperative leta yavuze si izo tuduka ruguru kurima kugwiza umwimbu iyo cooperative apana kuri kwa wicaye kuri parking uri muri cooperative ku mugoro ubucutana amafarango ya sivyo sivyo nagata ndabahamagarire mugira abanywanyi banyu boss bajindure umugabo ariko barakora ko nta mugabo urimo garusuma bagende mu bikogwa byo kwiteza imbere no kugwiza umwimbo ni habarundi bose tiko turaja twese hanyuma mpamagarire abajejwe inzego z'umutekano kubandanya bahagarariye ingingo yafashwe kugira desordre yose yo birimo yose ihagarare ihagarare mpamagarira n'ujejwe igisagara cya Bujumbura ko boshiraho repankarate zerekana abipakiza mu miduga aho bagenda baherereye kugira byorohere n'abapolisi kugira boriya ntabene gihugu nsaba yuko iyi nama tugiriraniye sinumva umuntu ngo yari umukokaye ngo yari umutransportere ariko yitwa ko yishakiye agenda avuga yo yishakiye iyi nyingo twayifashe ku neza y'abene gihugu bose kandi barayishimye barayikengurutse ibyo muvuga mukora abene gihugu bose barabi ntagira umuntu avuga ngo twakora trap ngo bikorwa rusangi ngo kubera ngo twari ngo muri ya trap oya ngo kubera twari muri taxi vero oya ibikorwa rusangi ni intumbero ya leta bikorwa n'abarundi bose kuko mucankuzo abakora ibikorwa rusangi ntibari muri ya trap ntibari no muri association de taxi vero mugaye ibikorwa rusangi byirwa birakorwa ntagira usubira kuvuga ngo twakora ibikubera ibi ucumenga ni contre partie leta yabahaye kugira muze gukora ibikorwa rusangi ibyo sivyo namba ikibazo cy'umutekano mwavuze ngo mwafasha mu mutekano gufasha mu mutekano ni devoire y'umurundi wese ni constitution nga biri muri constitution ndayifise nga ndayifise ngaha biri muri constitution nga umurundi wese ahaherereye ategerezwa guhagarara amahoro n'umutekano ahari hose mu majambo make umurundi wese ahari ni umupolisi n'umusirikare kubijanye n'amahoro n'umutekano mu gihugu ciwe nibyo twese duhamagarwa biri ngabwirizwa shingiro ndasabye rero yuko twayaze twumvikana kandi mwabonye yuko hari hagahaze namwebwe muri aya mashyirahamwe yanyu mwabonye ko namwe ngaha mushaka hari byo mutabona kumwe kandi nshima nkenguruka ko mwabonye yuko ingingo hari hakenewe kwifatwa kugira namwe mwiyevariwe nkabahamagara yo kubananya mwiyevariwa ariko musigurira abo bari batunzwe n'ayo mahera atemewe n'amategeko batoza ku maparking ko bose bagenda bahindura ingendo bagende mu bikorwa byo kwiteza imbere byo kugwiza umwimbo hama wa munwa uronke icufungura n'umukora w'inyuma uronke amafaranga nivyo mu majambo make nohereza ko ariko nongera ndangiza ndabashimira ndabakengurukira ku kiganiro twagiranye kandi nibaza ko namwe munako cari gikenewe kandi mbona neza ko mwagishimye mwagikengurutse n'ubu nongera ndabemerera yuko n'ejo canke hijya yejo namwe ne mwabona bikenewe muzondondere naje nabona bikenewe ko tuvugana ndi ngaha muri leta mbyeyi leta nkozi kugira ibitagena neza byose tuze turabiyaga ariko ico leta mbyeyi ishira imbere ni kurikizwa ry'amategeko ikitemewe n'amategeko cyose ni cemewe nico cishe igihugu cacu twese tumenye kugendera mu mategeko tukagenda mu mategeko twese igihugu cacu mu minsi mikeyi tuzokiraba tukiyobegwe iyo chavene kizaba kigeze narangiza rero ndabashimira ndabakengurukira nongera ndabivuriza umutaga mwiza na weekend nziza tubandanye dukurikirana abo tujerwe masociation yacu sambiri creative amasociation yacu sambiri creative tuguma ho nyene tureke guhindura niyo leta vyeyi.